Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamyirindi mu makuru. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi kugera saa 2. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru mu Burundi: Vice President wa mbere wa Repubulika Gaston Sindimwo aramara impaka zavugaga ko President Nkurunziza arwaye.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusangi ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese.
Izindi ngingo: abantu babiri baraye bishwe na grenade igitega mu Burundi, naho umurenge wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda wugarijwe n'amabandi yiyita abuzukuru ba shitani. Amakuru rero. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza nta burwayi afite, ahubwo yarahinyagaye gusa arimo akina umupira ariko ameze neza. Ni icyegera cye cya mbere Gaston Sindimwo wabitangarije Ijwi rya Amerika nyuma y'amakuru yacicikanye mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga avuga ko President Nkurunziza arwaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ari Nairobi muri Kenya.
Kumusi wakana wendi uheze, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hejeje gutera umukono wa kwibwizwa nshingiro rishasha no kwemeza ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu myaka 2 imbere. Haciye hatangura gutembera ku mbuga nkoranyambaga isanamu ya video imwerekana ari kagenda cumbagira cyane. Iyo sanamu yahanahanywe rwose ku buhinga ngurukana bumenyi. Bamwe mu banditse cyane cyane kuri Twitter na Facebook bavuze ko amagara mukitse kandi ko yoba ariyo mpamvu yamutumye gutangaza ko atazosubira kwitoza mu 2020. Inyuma y'iminsi 2 naho byavuzwe ko bucaje kwivuza mu gihugu cy'Ubushinwa ariko ko biriko bitunganywa mu ibanga. Kuri uyu w'Imana mbere hari nabemeje ko President Nkurunziza yafashe indege mushikana muri ico gihugu ariko n'umuryango wiwe wose. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ukuri kuri ivyo bivugwa, maze rikubaza Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusangi ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese. None bavuga yuko umukuru w'igihugu atagora gripe, umukuru w'igihugu adahinyaga. Umukuru w'igihugu murazi ko akuri umupira yarahinyagaye ari ku mupira. Ibyo ni bisanzwe guhinyagara agacumbaga. Mbega ntiwigeze ubona umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika agendera gashize rurana yavunitse cyonke warabibonye? None umunsi umukuru w'igihugu yahinyaga, mwarabonye diskuri, mwaramubonye ubugendana, mwarabonye agirisha conseil de ministre? Kenshi bavuga bavuga ngo je ndi umuvugizi wiwe mugabo kuko ni umukuru w'igihugu kandi nkaba nicegera ciwe. Ikimushikira bwa mbere kibanza gushikira jewe, nico gituma ningaho gyanda baho umuco. Umukuru w'igihugu amagara yo ameze neza, si ubwa mbere babivuga. Ni hamwe bihebura, umuntu yihebuye akabura ica akora avuga ati ese urya muntu yogira uko canke yogira uko.
Sindimwo yanatubwiye ico yibaza kiri nyuma y'aya makuru.
Nibaza yuko nukwanguha kuko ikinyoma cyo ni gisanzwe. Abona bavuga ibyo ni byo nukwanguha, nukujuragiza abarundi, kubuza abarundi kuja kubikogwa. Tusaba yuko kujya bivuze abarundi tuje kubikogwa tureke bisumbikivi kuko bidutesha iyo tuja. Ahubwo bari bakwiye kuza bakicara hamwe kuko yaratanze akanya keza yuko abarundi bose twirimbura tukaza tukamenya gutandukanya icatsi n'ururu tukubakira igihugu cacu. Yaramagaye abarundi bose abari hanze abanyepolitike bose baze twubake igihugu cacu Burundi.
Mu kurindira ko bita bakokamo ikigega cya mbere cya President Nkurunziza hahica adakekeranya ko
ubwa mbere jewe maze gukora n'umukuru w'igihugu akanya nkoranye nawe, ijambo ryose yavuze yaseruye jewe aho nagenda aribona narayibonye. Ivyo yemereye abanyagihugu narayibonye. Muribuka akivuga yuko agiye kubaka ibibuga by'umupira, abantu bari bazi ko ari indoto mugo no munsi biravye bigyararenze, ariko avuga kuzubaka amashuri canke amavuriro yararenze. Uno munsi rero simbona uyo agiye kugira makenga, ahubwo yogira makenga ko atari ko arakora neza kugira ngo nawe nyina zo umukuru w'igihugu. Ndamuzi ico yemeye aragikora ngo makungu ngo yamuremereye. Ubonye ingene urugamba rwagenze mu 2015 gushika uno munsi uvuga ko makungu aremereye Burundi, aremereye abarundi. Amakungu ntihagire rusubira guhenda umundi. Abarundi bari ngaha nibareme, nta kintu na kimwe ntituzosubira kugaruka mu njyane na rimwe. Ivyo turavyemereye abarundi, tuzo tuzopfuma tuhapfa
mundu wiheze president Nkurunziza yatangaje ko mu mwaka w'2020 atazitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Nkurunziza yahoze arongoye umuhari w'inyeshamba zagwanya leta y'u Burundi yagiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 inyuma yaho umuhari w'iwe CNDD-FDD uhindukiye umugambi wa politiki mu mwaka w'2015 yitoreje ikiringo cyateye impari agitsinda abagwanya ubutegetsi bisokoye mu matora y'umukuru w'igihugu imyiyerekano yabaye uwo mwaka yo kwiyamiriza icyo kiringo ciwe onivuga ko yahitanye abantu bagera ku 1,200 abarenga 1,400 bahungira mu bihugu bibanyi icyo kiringo cyateye impari n'ubu kikiriko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari cya gatatu nawe n'umugambwe wiwe bakemeza ko ari cya kabiri basigura ko mu mwaka w'2005 yatowe n'inama nshingamateka atari abanyagihugu bwabo gutyo bakavuga ko ibiringo byiwe nk'uwatowe n'abanyagihugu byatanguye guharurwa mu mwaka w'2010 ariko abamugwanya bemeza ko n'ikiringo cyo hagati y'2005 n'2010 giharurwa mu bindi biringo kuko abanyagihugu bamutoye babicishije ku bashingamateka bamwemeje mu 2005 babanje kubatora ibwirizwa nshingiro ryo Burundi ryo mu 2005 ryayishingiye ku masezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara ryavuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5 iryo ni ryo riherutse guhinyanyurwa ryagumije ibiringo bibiri ariko riduza imyaka y'ikiringo kimwe kimwe kundwi Eloje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje urakoze noneho reka Fidel d'Antoine Sabimana ari gitega mu Burundi akwakire atubwira makuru y'abantu babiri baraye bitabye imana bazize grenade ahitwa mu birohe komine n'intara ya gitega abandi bantu 23 barakomeretse polisi y'igihugu irimo irashakisha abakoze iri bara bataramenyekana Fidel
Abari ku gasoko kari ngaho mu birohe asanzwe hateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye grenade aratubwira uko byagenze aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuwashika
twagambye nk'igiturika twagambye nk'ibyumba naye ubwo hariho umuntu yarandamukije ngaha niko ndunamwe ko twavugana ku kica kirakubita cyangwa hariya uyu hariya cyangwa mirira hariya ndakurabuka ariko haciye umwanya biheze naye kuraboroga ubwo kwise kugugun ariko araboroga ashaka kumuraba dusanga kwa mungo ya maguru nyamusoto yee abashitse umutekano yaciye batse haciye nk'umwanya muto nk'imyuta nk'itanu cumi n'umunani
umupfasoni nawe adandaza mu nzu idandaza ibifungurwa bihiye iri hambavu yaguye ico gisasu ntezaminwe avuga ko imana yakinze kuko aho hantu usanga hakorana isinzi ry'abantu
je numvise giturika ndiko ndakata imboga camera nk'uryamye nganya jewe aho bivugiye mpagaze nganya naho hagaze hanari mpagaze hanyene wamenga kikuye kwitewe sinanivyo kuraba nacengwa aho nyene kubera ubwo babwishye abana mbona n'abantu bose barahondaga ibiruka je nanje nacengirukana nja mu nzu cyaturi ugarana twiyugaranye rero niho bacho bavuga ati ntihagire umuntu umwe asaba kuja kwa mwe barabara cyaturi ugarana ntitwaraye turiye tubagaye ko dakatagana taye aho nyene twege aho tugarukiye tuje twumvise abantu bose atanu bari kwavugira mu batuvuye mu nzu bacho batubwiye abajejwe umutekano ati udafite akazi ngaho wese nasubire mu nzu twaciye tugenda bona abantu bajyamye mu ibarabara sinabwo n'Imana yakinze aha usanga ari abantu benshi igihugu cyishe abantu benshi ku mugoroba ngaha
abantu haguye ico gisasu hari hatiramye n'abajeje umutekano umusirikare yambaye civile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi
harafise motoro woni cyankoya kubera gwamusabwe gacangwa guca baciye bayi mutora deja akigwa yaragise ubwenge akibwira abagenzi be kugira abashoboye kuza aranka kwitanga motorora kusimwe yari fise mundi muntu ngahanye hamaze gushaka abagenzi bacha babitora byose bavira gutwara nya mugenzi wa haje ko barandira mugenzi wa ntanzuka mugenzi wa naba shaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura
muri uwo mwanya nyene ica gusasa ugituritse cyahitanye kibira ya ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi ku izina rya Priska adandaza ibiyo bakura ku gasoko umupolisi nawe yari ngaho ngo yoba yavuye yitaba imana mu gatondo kuno wa mbere ariko ntibiremezwa n'igipolisi naha bamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma
umukozi we yabu yafangwe na dinamaze kubyumva nararembye ko kwa mutabuye kuva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye nivyo byatukwanza mu bike hamaze gushika abagenzi we bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamoye gwamukwa yari umutahania cyegere moto cyere ngana ngaha twashira ku muntu umwe mu umwe umutware umutware kwa muganga
umwe mu bahuye nico gisasu ntezaminwe aho twamusanze gwariye mu bitaro bikuru vy'igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza kivurirwamo indembe
Abakuru
mutumba bavuga ko ubwo bari ukoze igikibi busanzwe
ntabwo ni inkozi y'ikibi musanzwe no vuga mu bisanzwe ibiratangaje seva ko umuntu agomba kwiba ntari ko dizo sasamo ya deja ya gufumaza nyere mwijira kugira abantu bamubiseye bandaneza akazi kiyo ko izo sasamo no vuga ati ni umugize wanaye mu bisanzwe ayino vuga ntani beef yari ngahanye mu bisanzwe uvanga na kabara afitani beef agati nawe ya
Valentine Imana musanero wa komine Gitega kuri no wa mbere yazindutse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwamabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
naho muri aka kanya nyine turi kubagezaho aya makuru kuva saa 10 kugera saa 2 y'ijoro muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mu murenge wa Rubavu ni mu karere gafite iryo zina ni mu ntara y'uburengerazuba hateye agatsiko k'amabandi yiyita abuzukuru ba shitani mu kiganiro bagiranye n'umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana abaturage barasaba leta kuyahagurukira
Ngenene hano ku kazi none ngiye kubona mbona haje umuntu ari kwirukanka witwa hakizeho umumotari aza ari kuvirirana turamwomora tukoshara ibyo kumufuka none abantu bamukomerekeje baza bamukurikiye ngiye kugira ngo mbahunge mfungura urugi turafunga tumaze gufungura urugi tufata za serviette dupfuka ku gisebe ubwo none tugize agahenge gatoya tubonye ariko bateye bakumutu yanjye bayangirije reservoir bayime ariko na gutabaza inzego z'umutekano na babandi bashinzwe inkera gutabara abandi bakora irondo kubera ko dore gukora ibyanga bariya hariya bati natwe ntitwahagera nabo barabatinya
kugira ngo habe ubutabera kugira ngo umurenge wacu wa Rubavu ugire agaciro ndetse n'abantu baje bawugana bisange batokumva ko nibagera ahantu barahohoterwa n'agasoko amabandi karaho ngaho batwumva ko ubuyobozi bwashaka abo bantu bukabagwanya cyane ko tuzi ko n'ubuyobozi bwa hano ufite ingufu mu kuba bwabasha kurwanya abo bantu
amabuye gurufa yari menshi cyane twibaza impamvu
biratubwira ubutabera uzakora iperereza hano kuri buhuru nyuma ya saa yine saa tatu guhera hejuru hano nta muturage ushobora gutambuka munsi ya benezeri haba agaco k'amabandi ushobora kuhatambuka ufite icupa ry'amavuta uvuye kugura icyo ushobora kuhatambuka na telefone ushobora kuhatambuka na igihumbi ariko ku gaco k'amabandi kandi buno vuba aho imirenge ya Rugerero n'imirenge ya Gisenyi igwanyije umutekano mu mirenge yayo ikabagwanya byumvikane ko abo bantu bose bahunganiraga imirenge muri iyo mirenge yaje hano mu murenge wa Rubavu ariko indiri yabo ikaba ari buhuru
hano haumva habaye nko muri Sodomu hano uhatambuka bambaye ufite telefone mu nijoro yewe data we ngo yewe n'umugabo mfite telefone njyashya ahantu barayijyana gucya yewe ni ukaza umutekano niyo utabaje n'inzego z'umutekano ngabona bakora umutekano nabo ubwabo barabatinyaga
iri buye ryaho ngo inzu umuntu ntaba yapfuye izigiriyayo bateye akagondama iyo rero abuyeza gufata umunyarwanda uwo munyarwanda yari guhita asiga ubuzima batubungabungira ubuzima bwacu ahangaha kubera ko turahohoterwa cyane agatsiko k'amabandi tutazi
guhera saa yine hano haba hari udutsiko tutazwi
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe z'Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, Abarundi baba mu mahanga bavuga ibyo bifuza ko byakorwa mbere y'amatora ateganijwe mu 2020. Mu kanya gashize muri Murisanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Felix Kubwayo na Emery Patrick Ndabwunze. Uyu Emery Patrick Ndabwunze aratangira avuga ukuntu yakiriye inkuru y'uko Perezida Nkurunziza atazasaba abaturage ikindi kiringo.
Ingene twayakiriye iryo jambo Nkurunziza yashikirije, twebwe tubona yuko ari ibintu by'uguma amaso abantu amakungu, kubera wihweje ibiko biraba mu Burundi n'ibirwa shingiro shasha yashizeho. Nkuko wari wabivuze kare, nta kintu na kimwe canditse mu mategeko comubuza. Mugabo nibaza yuko uravye neza ibiko yaba mu Burundi birerekana yuko ivyo imigambwe itavugwa rumwe na Nkurunziza, ukaraba ivyo abashirahamwe atagwanirira ibicaro vya politike nabo muri diaspora bagira biriko birakora. Kuko sinibaza yuko Nkurunziza yoba yahinduye ibwirizwa shingiro agaha amara ububasha budasanzwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugira cakinjura. Nibaza rero ko niyaba ari byo koko atazokwitoza, ni ukubera ibihano Burundi bwafatiwe biriko birakora, ni kubera ivyo amakungu ariko arashyiraho pression ku Burundi biriko birakora. Donc je nibaza yuko ibi yavuze ni ifo nukubiraba umuntu akabikurikirana hafi cyane, kuko sinibaza ko yabivuze n'umutima mwiza.
Yego, turetse Emery Patrick, turetse impari zerekeye kuri mu byo yatangaje cyangwa ukuri cyangwa ibitari ukuri, ikintu mwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi babandanye baje imbere n'amatora yo mu 2020 itegurirwe neza, ikintu cyakorwa ku bwanyu n'iki?
Ibyokorwa ni byinshi. Icyabera agomba kuvuga ni uko iyo tariki batubwira ya 2020, iyo tariki simbona yuko icyabera na mbere tariki ntabanduga, kuko icyo nicyo ubundi yobigira akurikije tufashe ibiro shingiro rya 2005, niho muri 2020 niho yandi matora yubakwiye kuba. Mugabo turazi igituma ubundi buri mu kaga uno munsi, ni kubera amategeko yarenzwe. Kugira rero hashobore kuba n'amatora, tureke iyo tariki, kuko iyo tariki je nibaza ko atakivuze. Kugira hashobore kuba amatora mu Burundi uno munsi, hategerezwa kuba ibiganiro bihuza leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe, kugira hariho amahitapu ategerezwa kuba kugira hashobore kuba amatora.
Murazi ico ivyo biganiro vyoshimikirako?
Ico biganiro vyoshimikirako ni kugaruka ku bwizo shingiro ya 2005, iyo Abarundi bari baratoye ata musonikano bakagaruka kuri amasezerano ya Arusha Abarundi bose biyemereje, tukagaruka kuri ivyo bwa mbere na mbere. Hanyuma umuntu akaraba ingene Abarundi bari hanze botaha mu mutekano, ingene abanyepolitike baza higanwa muri ayo matora gutaha ata nkomanzi, umuntu akaraba ingene ibinyamakuru byosubira kwigenga, ingene imihari itagwana ibibazo bya politiki yosubira gukorera mu Burundi ata musonikano. Nibaza ko ivyo bintu ari ivyo vya mbere umuntu yobanza kwiga.
Mu kanya gatoya cyane rwose hari abari ku butegetsi cyane cyane bashikiriza ibirego bivuga ko imigambo itavuga rumwe na leta ipfuza ibiganiro itifuza amatora, kuko ayo matora atakintu yo yizeramo. Aho muvuga kwiki?
Novuga yuko ibyo bintu babivuga sizi cyo bishimikije kuko nibaza yuko ijya seni ikorera ikorana n'ubutegetsi nibaza yuko mu Burundi ejo habaye amatora atamusinyikana bose bakiyamamaza nibaza yuko iyo migambwe bavuga katakimaze yokwerekana neza neza ikimaze kuko abarundi batoye atamusinyikano atabwoba gutora aho mutima wabuti
yego namwe mushyana hehe Felix ku bwayo mutumire mu kane gatoyi byatangajwe na Perezida Burundi Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwitoza amatora atekanijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute
yo kuna byakiriye na byakiriye ngambire nk'umurundi kuko abarundi twamye tugendera ijambo nkuko yavuze ati umugabo yihindukiza mu kirago n'ihindukiza mu ijambo ati nkuko narahiye mu 2015 ndavyemeje cyese ndavyemanze tuzosubira kwitoza mu 2020 yabivuze izuba riba cyese mbore gituma iryo jambo babandanya barigaruka ko reka turindire 2020 ibyo bintu byose tuvuga ni bimwe mu gifaransa twitanga mu polemike ntacyo bihindura kandi ntacyo bitungura
mu 2020
tuvuga kubyerekeye iri tegeko shingiro abarundi baje kwemeza kuko najye naratoye yego naragiyemeje ni intambwe ikomeye cyane 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 gose mu byerekeye kwikukira nyakuri ku Burundi kandi kongera ikaba intambwe ikomeye cyane mu gutsimbataza intwaro ya demokrasi ibereye ku barundi bose je ndibaza yuko nk'abantu benshi bavuga bati binibi cyangwa ibiri na biriya nukumenya yuko iryo tegeko ryemejwe n'abarundi benshi cyane gose mu gihugu nungaha mu bibiri cyangwa mperereye datu wanjye numva ngo hari bihangange ngo by'abarundi bari muri za opposition zikomeye gose za SNLD n'izindi nabone bari bagerageje kwiyungunganya barada gutora oya ariko oya ngaha mu bibiri yaratsinzwe ego itora itogwa n'amajwi arenga 73 kwijana murumva rero yuko abantu babandanye bavuga ati tugaruke ngo mu mabwirizwa shingiro y'2005 bakibajya yuko ibwirizwa shingiro tuzogendera ko ari iri riherutse kwemezwa y'2018 kandi bakamenya bakibagira yuko iby'intwaro rusange twabivuze tuzogarukamo
nkuko mwabivuze
mu gihe abantu bavuga bati nakirezi cyo bakera bagakwemeza ko cirabura urumva ko bitoroshe
igihe gisigaye mushyana hehe Felix kubwira kugira ngo ayo matora atunganye kuko byatangajwe si kirekire cyane rwose mubona ikintu gikwiye gukorwa n'abanyapolitike reka n'abarundi bose muri rusange nkikiye kugira ngo ayo matora azabe azowe amatora ari mwituze reka abaye ku mugaragaro huko guki muri iki gihe urabona ko impalize kinyi
je ko mbona icyo kugwa cyambere nuko umugambwe wose wari wo wose uri kuravuga ati nanjye ngoma kuzoja mu higanwa byo mu 2020 yota iwo mugambwe wose utangura kwitegurira ayo matora ugatunganya neza imigambi n'imigabo yawo ikabisigurira neza neza abanyagihugu kugira ngo nibagerageza nihagera kwiyamamaza bazobe bamaze gusigurira abanyagihugu bararonka amajwi akwiye kugira ngo bashobore kuja mu nzego naye ibindi byose murumva ko turi mu ntwaro umuntu abanyagihugu ariwe bamwishyiriraho bizogora abadashaka kubyumva
yego reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko turi kumwe n'uwundi mwanya w'iradio ijwi rya Amerika Moses muri we neza muri hega Moses
muri Afrika yetu
murafite icyumviro ikibazo ku byo turiko turavuga cyane cyane eka inzira yofatwa kugira ngo mu Burundi busubire bwogorore eka n'amatora yo mu 2020 aze aba amatora arimo ituze murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyane eka ndafite icyumviro n'inyunganizi gatonya kugira ngo Burundi bwogorore ntabava amahanga bashaka gutumira bwogorora nshoke nyine abarundi nyine bwacu kutumye Burundi byogorora kuko yewe nawe niba turi abarundi icyo gisaba guterana ibintu by'amajyamba cyangwa tugasaba kujya ku rwego rugamba rw'amasasa n'amabombe ntabwo kuba two tubakiye yuko kuba tucyo tutajya tambura nko ku byo ibyo bundi na ku munsi wa kane w'igiheze twarayisangije ibyo umukuru w'igihugu yaravuze ati yewe nanjye ndakwitira umukuru w'igihugu mushaka byakwitoza ni intambwe cyane tugira dutoye kuko ni yakibwe ni gari gere yari bimaze kubaho mu gihugu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ati nyamara jewe ndageze ngaho nyamanda zo wanze ahubwo n'undi nuhuni nakurikije ni intambwe ni igiteye ahubwo ku ma kubuta gikoje gicyo n'abari n'igihugu nkatane cyane ubu rero cyinta gikuye ngo abanye politike ko basaba na cyane cyane kuko nibo bakunda gutera imvururu cyane mu gihugu nuko bore kabanye gihugu bakije kwitorera mu mwaka w'2022 n'abajya mukuru gihugu yarahari yari amaze gutegura neza n'uburyo buryo ngiraza koreke hari byamaze kuce yabanze gutunganya yo abiza cyane twebwe barundi cyugize icyo bita imi cyagira ubumwe hagati tukagira ineza n'icyo nirashire abanyepolitiki n'abashinzwe inyungu zabo imbere ahubwo bakiri neza y'umunyagihugu imbere kugira ngo twubake igihugu cyacu Burundi mbere nagewe Moses biramabaza cyane kubona igihugu cyacu hageze igihe ko tubaka reka dusanga guterana amajyambo tugasaba kukibomora nka cyane cyane ahubwo ko twokumvikana kugira ngo tugiteze imbere tugasaba kukibomora nukuri nose abanyepolitiki kabisa ko batoshira inyungu zabo imbere mwa matora 2022 ahubwo boshyira ubumwe imbere bagashyira intego y'umwene gihugu imbere tukubaka igihugu mu makoni
mushyanahe Felix kubwayo icyimbere cya Moses avuga ko guterana amajambo bikwiye guhagarara hagati y'abarundi maze bakagira ubumwe duga ku ijambo mu kwitegurira ayo matora
erega abanyagihugu cyo bagoranye ye mu Burundi nkaje ndakunda kujyayo kenshi usanga abarundi bari ku kivi bari kwarakora imirimo yabo ya misi yose ushobora kugira icyo aterera mu iterambere akagiterera ufisiyo aterera mugenzi cyangwa afasha uwundi bagafashanya abagoranye cyane n'abari hanze twebwe turi hanze y'u Burundi ndabona yuko bimwe bimwe bidusiga igikuru ni uko twotegera yuko u Burundi turi mu ntwaro ikomoka kuri demokrasi mu matora muri cyo gihe rero umwe wese ugira ituze ituze riva mu mutima w'umuntu umuntu atafite ituze mu mutima naho umusiguri imeze gute abazobukwama ariko arahahamuka urumva rero nicyo bitwaje navuze ntuwari we wese umunyepolitiki wari we wese yo kwitegura akitegura mu mutima akitegura mu buryo bwiwe akanonosora neza imigambi n'imigabo yiwe akayisigurira abanyagihugu abanyagihugu barabaraciye ubwenge mwarabonye ibyabaye mu 1631 hari abari baje bisunga iby'abazungu gusa ariko abagasori nabo n'abafashanya biwe barasigurira abantu tukwiye kwikukira byarabaye neza gose abo nabo bari baje bashyigikiwe n'abazungu bagomba guhuvya abarundi barakubitwa impaga izuba rivu nicyo gituma rero mvuga rero n'uwari we wese nareke kubona umuntu umwe gusa mu Burundi je ndumva abantu benshi bavuga ngo Nkurunziza Pierre Nkurunziza Pierre nimba uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre urimo umuntu umwe gusa Nkurunziza Pierre uwo mugambwe n'umuryango umwe gusa urashaka kuwutsinda
Egome emotionale Emery Patrick ndabwunze ku cimbo cyashikirijwe na Moses.
Iki cyumviro ndagira ndamubwire yuko ibyo avuze ari byo ifo abarundi dukwiye kureka gusa turatera amajambo mugabo icyo nagomba kwibutsa nuko sinzi we yaravuze ngo muri 1631 ibyabaye ndagira ndamwibutse yuko muri 1631 ibyabaye amatora ya mbere ikona yatsinzwe kubera ababirigi bari bije amatora baja muri ONU barasaba yuko amatora yoza guhagarikirwa na ONU kugira haba amatora meza nico gituma rero mvuga yuko mu Burundi n'uno munsi naho ibyo bariko baravuga by'uko amatora ya 2022 hakiriho iyo system ya Nkurunziza n'akagikiwe amatora ntashobora kuba amatora agenda neza kuko demokrasi yajya sitora gusa amatora gusa hariho ibintu byinshi bijyana na demokrasi kugira ayo matora abe abanyagihugu bo bashobore kuvuga ikiri ku mutima iyo migambwe bavuga ishobore kwiyamamaza hariho ibintu byinshi biteza kuba imbere y'uko ibyo bishika nibaza yuko twari dukwiye kwicara kugira tuvugane rero amakondisiyo ayo tuma amatora yose aba tureke kwikonsantra kuri 2022 kuko jese nibaza yuko icyo gikomeye igikomeye ni ikintu ibintu twogira imbere yuko dushika aho ayo matora aba umurundi wese akavuga ikiri ku mutima abapolitisiye bakiyamamaza umurundi agatora iyo migambi yashikirijwe ayo makondisiyo ataraba nta kamaro yuko tuguma twikonsantra kuri izere matora ya 2022
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga cyose rero ko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vo.com kugisata cya muri isanga murakarama andi makuru ni samuya n'igice